Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2025 ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM jana na kanene bice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu www akaburungu radio yacu bewa akaburungu com muri studio muri kumwe na Frederic Runikije
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza na makuru rero.
Umuhuza wa Burundi avuga ku Burundi bumaze gutera intambwe ikomeye cyane mu vyereke politike yamara batavuga rumwe na leta bavuga ko hakiri agahagaze mu kwihanganiranira hagati imigambwe.
Niba kuvuga ngo hari abo bosamirana kuki mu migambwe itandukanye tutumvikanishanya kuba hano kohereza abantu.
Uyu ni Agathon Rwasa aratera kamo asaba ubwumvikane no kwihanganirana hagati y'imigambwe.
Mu gihugu cha Kenya abanyagihugu ibihumbi mariko barasezera ubwa nyuma umukuru w'igihugu yatwaye icyo gihugu mu gihe kirekire arapemoye.
Abantu bicwa na virusi ya corona uyu munsi barenze umubare w'igihumbi.
Umurwi w'intagondwa zibarwanyi wishe abantu bashika 3 mu gihugu cha Nigeria.
Naho Sudani yafashe icyemezo cyo kuzohereza Al-Bashir muri CPI urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Mugume rero ku maradiyo yanyu mukurikire aya makuru nk'uko tugiye kuyabagezaho.
Aya makuru tatagwe mu gihugu cha Kenya ho abanyagihugu ibihumbi bakoraniye mu kibanza c'inkino uyu munsi kwa kabiri bariko barasezera Daniel Arap Moi perezida yatwaye igihugu cha Kenya mu gihe kirekire. Moye yitavye umuremyi afite imyaka 95. Isandugu perezida Moye hashinguyemwo yari yambitswe ibendera ry'igihugu igihe cy'imisa yo kumusabira yabereye mu kibanza c'inkino c'i Nairobi uyu munsi ku wa kabiri. Abasirikare hamwe n'abapolisi bo mu gihugu cya Kenya bagize urugendo kuri iyo stade mu gihe abaririmbyi baguma baririmba indirimbo z'Imana. Abantu bari bamwegereye bavuga ko Moye yari umuntu yicisha bugufi kandi yamayavuze ko umuntu wese yashaka kwiteza imbere ategerezwa kuvavanura no kuziririza inyifato yo kubisha.
Guverinoma y'inzibacyuho ya Sudani izohereza uwahoze ari umukuru w'icyo gihugu Omar al-Bashir mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa rukorera i La Haye mu Buholandi. Icyemezo cyafashwe uyu munsi mu nama yahuje intumwa za leta ya Sudani n'abayirwanya muri Darfur mu burengerazuba bw'igihugu. Iyi nama yabereye i Juba umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo. Umwe mu bari bayirimo Ahmed Tugod uhagarariye umutwe w'inyeshyamba witwa Justice and Equality Movement yabwiye Ijwi rya Amerika ishami ry'Icyongereza ko n'abandi banyasudani batatu bashakishwa na CPI nabo bazajyanwa i La Haye. Aba ni abitwa Ali Mohamedi Ali Abdurrahman wari umuyobozi w'umutwe w'abajanjawid wari intumwa yihariye ya president muri Darfur. Ahmed Hassan umuvugizi wa guverinoma ya Sudani mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nawe ibihumbi 2010 imurega ibyaha bya genocide, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Darfur. Bashir yarezwe muri CPI n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kuko Sudani itari muri CPI. Bashir yahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa kane umwaka ushize. Kuva icyo gihe ari muri gereza i Khartoum muri Sudani.
Muri kumurabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika abantu bashika 30 nibo baguye mu gitero cyakozwe n'abantu bikekwa kwarabagwanye mu murwi Boko Haram mu ntara ya Borno iri mu burengero bushira useruko bw'igihugu cya Nigeria. Icyo gitero cyabaye ku munsi wa Mungu mu ijoro igihe abagwanyi baturira amakamyo atwaye ingenzi. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze icyo gitero. Yamara Boko Haram hamwe n'uwundi murwi witwa Islamic in West Africa wiyonkuye kuri Boko Haram yama yakoze ibitero mu iyo ntara. Ikamyo zari zitwaye izo ngenzi zari zihagaze ku kirindiro cy'abasirikari bacungira umutekano kubera umukwabo wo mu ijoro ubuza uruja n'uruza mu masaha yegeye imbere. Abanyagihugu baba muri iyo ntara bavuze ko icyo gitero cyabaye nk'isaha zitatu z'ijoro kuri ayo makamyo yari yahagaze kuri icyo kirindiro.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Cya cyago cya virusi ya corona uyu munsi cyahitanye abandi bantu maze abamaze gupfa bose barenga umubare w'igihumbi, bose hamwe ni igihumbi na 18. 96% ku ijana nabo mu mujyi wa Wuhan, umurwa mukuru w'intara ya Hubei, iyi virus yavukiye nk'uko umuryango witwa American Medical Association AMA wabitangaje uyu munsi. Abanduye virusi ya corona bararenga ibihumbi 43. 30% ku ijana ni abaganga n'abaforomo. AMA isanga iyi mibare iteye impungenge cyane, impungenge z'uko inzego z'ubuvuzi zose zishobora gusenyuka mu mujyi wa Wuhan. Hagati aho, ibitangazamakuru bya Leta y'Ubushinwa bivuga ko abayobozi bakuru babiri b'inzego z'ubuvuzi mu ntara ya Hubei birukanwe ku mirimo yabo.
Muri kamurabandanya komeza iradiyo Ijwi ya Amerika, perezida w'igihugu cya Mali Ibrahim Boubacar Keita yemeje amakuru avuga ko leta yiwe iriko iraganira n'umurwi w'intagondwa z'abagwanyi b'abayisilamiste ukorana n'umurwi w'iterabwoba Al-Qaida. Igihugu cya Mali muri iki gihe kirangwamwo ubwicanyi butari bwaboneke kuva umutekano utanguye guhungabana mu mwaka w'2012 nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru c'Abafaransa. Igihe yari mu nama nkuru y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Ethiopia, Keita yaremeje amakuru avuga ko igisirikare ciwe kigiye gusubira mu gisagara ca Kidal kiri mu buraruko bw'igihugu gicumbitswemwo n'abarwanya ubutegetsi. Hari haheze imyaka irenga itandatu igihugu ca Mali kidahonyoje ikirenge muri ico gisagara. Keita yabwiye radio y'Abafaransa RFI ko ajejwe amabanga yo gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu ciwe. Yavuze ko muri iki gihe ubwicanyi bwabaye ndanse mu ntara ya Sahel hari hageze kurondera izindi nzira zose zogarukana amahoro n'umutekano.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage barenga 100,000 bavuye mu byabo muri teritwari ya Beni muri aya mezi birashize bahunga ibitero by'abiyita Watalinga n'umutwe w'inyeshyamba wa ADF ukomoka muri Uganda. Ni HCR ibitangaza. N'abayobozi b'inzego z'ibanze i Beni bavuga ko ibi bitero byahitanye abaturage 252 kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize w'2019.
Iradio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3.
Mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.com ndetse no kuri YouTube na Facebook hombi ni VOA Radio Yacu mu ijambo rimwe.
Aya makuru tuyatangure mu Burundi, aho umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana avuga ko Burundi bugeze ku ntambwe ishimishije mu byerekeye politike ku buryo bwobera akarorero isi yose kujanye n'umwumvikano muke uri hagati y'ibihugu bimwe bimwe hamwe n'u Burundi. Umuhuza avuga ko atangaruka n'imwe bizogira ku kuntu abanyagihugu babayeho. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yaronse rifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi, tubishikirizwa na Desire Hatungimana.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri, umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana abona ko ashima aho Burundi bugeze mu vya politike afatiye ku bwinshi bw'amashyirahamwe n'imigambwe biri mu gihugu.
Mu vya politike, Burundi bugeze ku ntambwe yoba ntangarugero muri kano karere, muri Afrika ndetse no ku isi nzima. Kubona dufise imigambwe yemewe n'amategeko irenga 100, amashyirahamwe arenga 200,000, amadini n'amashengero menshi, abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru bitandukanye harimwo na bino bikoresho bingagurukuna bumenyi nibindi byo nibimenyetso ntahinyuzwa yuko igihugu gishinze imizi ikomeye ya politike na demokrasi igenda simbatara nubwo hakiriho ibikorwa byo gukora
nubwo biruko imigambwe imwe imwe idoga kwitoroherwa ku rubuga rwa politike agatongo wa samunya politike afise igihagararo wagwanya ubutegetsi avuga ko umugambwe we SNL utoroherezwa namba ukora ibikorwa vyawo yabivugiye mu nama y'umutekano yari rongwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura kundwa iheze
muragenda murabe mu gihugu cyose kereba n'atach zirondonwa zikagumugwa zikagirwa gutyo ninga rafafa mu yako tujosha abo siyo bakore nabi gusumba umuntu aje kuko by'umugambwe wiwe tandi no trekomi niba muvuga ngo ti hari habo samirana kuki mu migambwe itandukanye tutumvishanya kubaha no kohereza abantu
uretse umubano utameze neza hagati y'abanyapolitike bari mu gihugu hari n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuva mu 2015 n'ubu batarasubiza hamwe n'ubutegetsi ivyo bikaba mu gihe amatora ya mbere mu gihugu azaba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka vyongeye imigenderanire n'ibindi bihugu vyaratosekaye uyu mwaka nyene ariko umuhuza w'abarundi we abona ko ataco vyononye mu buzima bwa politike bw'igihugu Edouard Uwimana ariko arishira ku bibazo yabajijwe n'abamenyesha makuru kubijanye n'umwumvikano muke uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ahavuga ko n'ubundi Rwanda rusanzwe barananiranywe n'ibindi bihugu byo mu karere
ko haba rero igihugu kimwe cyangwa ikindi u Burundi butagirana imigenderanire myiza n'igisanzwe cyane mu bijyanye n'imigenderanire naho hari umuhinga wabyo ibyo byamabishika ibyo bibaho n'ukubwira yuko atamutse wabishibe murabizi nta witorero mubanyi no musubiza imigenderanire mibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda ariko kandi se n'ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda bigira imigenderanire itari myiza bizanye bishika ariko kandi cyane bitora n'imisho kuko si twe twese dufite imigenderanire n'u Rwanda none abana dufite imigenderanire n'u Rwanda cyane cyane ibihugu bibanye na byose murabyo ko bitatse n'imigenderanire myiza n'u Rwanda muri ubu imigenderanire tene na Uganda mu bwingana na Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi
ukutumvikana hagati y'u Rwanda n'u Burundi kwatangwe mu mwaka wa 2015 abarundi batari bake bahungiye muri ico gihugu kubera ikiringo cy'umukuru w'igihugu kitari cyumvikanywe ko u Burundi buhera aho bwagiriza u Rwanda ko ruhaye indaro abansi b'igihugu nubwo biruko umuhuza w'abarundi Edouard Uwimana asaba ko abarundi botahuka bamwe muri bo bariko baratahuka ariko abandi babona ko bidashoboka kubera ko leta itemeye ko bagirana ibiganiro
cyagushimiye Desire kuri iyi nkuru y'ijwi ry'Amerika ryaronse ribifashijwe mwo n'abanywanyi baryo mu Burundi
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tujye muri Senegal aho urugaga rw'abanyamakuru basaba BBC kwisubiraho igasesa icyemezo cyayo cyo kwirukana umunyamakuru Jacques Matande kubera ikiganiro yagiranye n'umwanditsi witwa Charles Onana washiraga mu majwi u Rwanda impuruza yatanzwe kuri internet isaba ko uyu asubizwa ku kazi nyine ka BBC iri hafi kugera ku mubare abashyizeho bifuza w'ibihumbi ibihumbi 2,500 inkuru irambuye Venetian Shimiyimana uri Londres
hashize amezi hafi atatu umunyamakuru Jacques Martin ukorera BBC mu biro byayo i Dakar muri Senegal yakoze ikiganiro n'umwanditsi Charles Onana uba mu Faransa baganire ku gitabo aherutse gutangaza yise Rwanda la vérité sur l'opération turquoise Rwanda ukuri ku bikorwa by'ingabo z'abafaransa muri turquoise muri 1994 ejo bundi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri nibwo umunyamakuru Jacques Martin yabonye ibaruwa imwirukana hadahawe n'amezi atatu y'integuza ateganywa mu masezerano y'akazi. Ikigo cy'itangazamakuru BBC cyasobanuye icyemezo cyayo kigira kiti wafashe icyemezo cyo gukora ikiganiro ku ngingo ikurura impaka kandi udakurikije amategeko ngenderwaho ndetse utabibwiye abakuyobora. BBC ikomeza igira iti uko kubura ubushishozi no kudakurikiza amategeko agenga abanyamakuru ba BBC byatumye Leta y'u Rwanda yohereza ikirego kuri BBC. Iti byo rero ni impamvu zikomeye zisobanura ko wirukanywe ku kazi kubera ikosa rikomeye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uruhare Leta y'u Rwanda yagize cyane cyane ku kirego BBC ivuga ko yagejejweho. Minisitiri ushinzwe EAC muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yatubwiye ko nta kirego Leta y'u Rwanda yigeze itanga kandi ko kiriya ari ikibazo kireba BBC ubwayo. Umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko niyo u Rwanda rwaba rwaratanze kirego bitavuga ko umunyamakuru yagombaga kwirukanwa.
Baravuga ko Leta y'u Rwanda yatanze ikirego. Icyo kirego kirihe? Niyo kandi cyaba gihari kubera ko Leta y'u Rwanda ibifitiye uburenganzira, none se byaba impamvu yo kwirukana umunyamakuru wakoze ikiganiro? Nari kubyumva iyo Jacques Matanda aba yaravuganye n'umuntu utavuga rumwe na Leta ushyira mu majwi u Rwanda, akaba atarahaye u Rwanda umwanya wo kwiregura. Ibyo nabyumva.
None se BBC ko yivuga ko yafashe kiriya cyemezo kubera ikirego cya Leta y'u Rwanda kandi Leta y'u Rwanda ivuga ko ntacyo yatanze? Ijwi rya Amerika ryandikiye BBC ribaza kwemeza koko niba icyo kirego kiriho. Mu itangazo BBC yagejeje ku Ijwi rya Amerika n'ubwo bwose birinze gusubiza ikibazo babajijwe cyageraga kiti mushobora kwemeza ko mwabonye ikirego bivugwa ko cyatanzwe na Leta y'u Rwanda? Mu gisubizo BBC yagize iti ntabwo twagira icyo tuvuga ku bakozi bacu, gusa ariko abanyamakuru bose bagomba gukurikiza amategeko ya BBC agenga ikoramakuru. Muri yo harimo gutangaza inkuru nyazo, guha abantu n'ibigo umwanya wo kwiregura iyo bashyizwe mu majwi. Kudakora ibyo bishobora kubangamira isura ya BBC nk'ikigo kizerwa kitarenganya kandi gitanga amakuru nyayo kuri Afurika no ku isi. Umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko icyemezo cya BBC kinyuranije n'ubwisanzure abanyamakuru bagomba kugira iyo bakora amakuru. Avuga ko babuharaniye bakabubona biyushya kuya. Ati rero ntabwo tuzabuhara kubera BBC.
Twamaze imyaka myinshi duharanira ubwisanzure no kutaniganwa ijambo. Ibyo byanditse mu itegeko nshinga rya Repubulika ya Senegal. BBC yafunguye ibiri Dakar igomba kubahiriza amategeko ya Senegal.
Dakar est obligé de respecter la législation sénégalaise en la matière. D'abord respecter la constitution sénégalaise.
Itegeko nshinga rya Senegal ni itegeko rigenga umurimo muri Senegal no kubahiriza uburenganzira bw'ibanze. Niba rero BBC itabishoboye ifunge ijye gushaka ahandi
ikorera.
Bamba Kase yakomeje avuga ko umuyobozi w'ibiro bya BBC i Dakar muri Senegal ariwe wagombye kubazwa ibyerekeye kiriya kiganiro cyumvikanye kuri BBC inshuro zigera kuri esheshatu kandi kikaba cyarashyizwe kuri internet, aho cyakuwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'iminsi ine Jacques Matin yirukanywe. Hagati aho impuruza yatanzwe ku rubuga rwa internet ku cyumweru isaba BBC gusubiza Jacques Matin ku kazi irinda kugera ku bantu 75,000 bashyizeho umukono. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. None tujye mu Rwanda, aho laboratoire ishinzwe gupima ibimenyetso bikoranye ubuhanga byifashishwa mu nkiko ifite impungenge ko hari abaturage bashobora kujya babura ubutabera kubera ikiguzi gihanitse cyo gupima ibimenyetso yabigaragaje abadepite bari bayisuye uyu munsi bagiye kureba no kumenya imikorere y'iyo laboratoire. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Ariko hari igihe bakubwira bati umuntu yapfuye, basanze yapfuye, habuze ikintu cyamwica. Icyo gihe iyi mashini iradufasha, idufasha gukora icyo twakwita screening, gushakisha mu bintu byose bazanye ari amaraso.
Turi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gupima ibimenyetso bitandukanye mu buryo bwa gihanga bikunze kwifashishwa mu butabera. Umwe mu bakozi ba laboratwari y'igihugu arasobanurira abadepite ba komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwerane n'umutekano imikorere y'iki kigo. Ni ikigo cya leta ishyiramo ingengo y'imari yayo, ariko nanone cyahawe inshingano z'ubucuruzi nk'uko itegeko riyishyiraho ribisobanura. Bivuze ko ushaka serivisi y'ibimenyetso muri iki kigo wese agomba kuyishyura amafaranga atari make, atigondera buri wese cyane ba rubanda rugufi. Kuri iyi nshuro iyi komisiyo igenda isura ibigo bya leta ireba imikorere yabyo, bamwe mu badepite babajije niba hari gahunda yo kugabanya ibiciro ku baturage bakenera ubutabera cyane, bavuga ko ibiciro biri hejuru. Depite Benoît Senani.
Ko hari nabo abahura n'ibibazo bituma bagombye kuganira laboratwari ngo bafashe kubona ibimenyetso. Ese haba hari uburyo bwo gufasha abaturage buhari, cyangwa se hari uburyo muteganya yuko hari igihe yenda igiciro kiriho ubu ngubu gishobora kuba cyazoroha ku buryo abaturage bose bajya bahagana nta kibazo?
Ubuyobozi bw'iki kigo cy'igihugu gipima ibimenyetso mu buryo bwa gihanga byifashishwa mu butabera bwo busanga nta gahunda iriho yo kugabanya ibiciro ku babagana. Bavuga ko bakurikije ibyo gupima ibimenyetso birimo imashini bakoresha byose bituruka hanze, ahubwo ko ntaho bunguka. Bwana Ildefonse Habyarimana ni umukozi ushinzwe imirimo muri rusange muri laboratwari y'igihugu ishinzwe gupima ibimenyetso mu buryo bwa gihanga.
Twebwe turebye ibyo dushyiramo kuri kese, tukareba n'ibyo dukuramo ku bwacu, kugira uyu munsi dusanga ahubwo ibiciro byacu bisa nkaho biri hasi. Kugeza uyu munsi ntabwo twakugira ngo igiciro twakigabanya kugira ngo kibe affordable abatugana babe bacyakira. Ngo ubundi abantu baza hano baza mu buryo bubiri, twavuze ko hari abazanwa na RIB, hakaza abandi bari private. Bivuze ngo aba bantu bari private niba biyemeje kuza hano baba bafite ubwo bushobozi, abandi bazanwa na RIB, RIB niyo ibishyurira.
Mu bizamini bikorwa harimo ibyo kumenya amasano ari hagati y'umuntu n'abandi bizwi nka ADN cyangwa DNA mu ndimi z'amahanga. Mu Rwanda bikorwa ku 267,000 by'amafaranga. U Rwanda rukavuga ko bigipimirwa mu mahanga byatwaraga byibura amafaranga asaga 500,000. Naho icyo kumenya icyateye urupfu mu Rwanda bizwi nka autopsy ni 514,000, mu gihe mu mahanga ngo byapimirwaga 900,000. Umunyamategeko w'ikigo cy'igihugu gipima ibimenyetso mu buryo bwa gihanga we akavuga ko kugabanuka kw'ibiciro ahubwo biteganywa kwiyongera. Ariko uyu munyamategeko iki kibazo akakibonera kuri sitati igenga iki kigo, ni Bwana Evariste Saba.
Wenda inzego za leta nta kibazo, ariko abaturage bazahagwa byanze bikunze. Bwa butabera twifuzaga, ntekereza ko sinzi ko uzaba ufite chance yabwo, niba hari ibimenyetso byashobora kuba biza bibafasha bishobora kubura atari uko byabuze, ahubwo bishobora kubura ko ubushobozi bwabuze. Ntatekereza rero ko irangiye ngo irarevize cyangwa se ikanakurwamo, tugakora nk'ikigo cya leta kitanga ibikibuyemo muri Rwanda Reveni byafasha kugira ngo buri wese ukwiye kuba abona serivisi ayihabwe mu buryo buriho.
Bwana Fidel Rwigamba ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, avuga ko bagiye gukora ubuvugizi amategeko ashyiraho iki kigo byaba na ngombwa akavugururwa.
Ubucuruzi bwa mbanze n'abanyarwanda tuza amikoro yabo ni ibintu bikomeye, ariko ni ikintu twabizeza kuko nitwe dushyiraho ayo mategeko, nitwe dushobora kurivugurura. Ubwo tuzafatanya nabo muri guverinoma turebe icyakorwa, ariko ntabwo twabitererana kuko iki ni ikigo gikomeye cyane. Tuzakorera uko dushoboye, dukora ubuvugizi, dukora ibishoboka byose.
Iki kigo ubusanzwe mu byifuzo ni uko cyaba ikigo cy'icyitegererezo ku rwego rw'akarere, ariko hagasigara irindi hurizo rikomeye. Abagitegeka baravuga ko hataraboneka ubushobozi buhagije, haba ku bikoresho byakwifashishwa ndetse n'abakozi bagikoramo, ngo bashobora kutagirirwa icyizere ku rwego mpuzamahanga. Kuva mu ntangiriro za 2018 kugeza 2019 irangira, iki kigo cyashyikirijwe ibibazo bisaga 8,000 cyagombaga gusuzuma. Kivuga ko byinshi byakozwe neza, ariko nanone ibisaga 100 byoherejwe mu zindi laboratwari, bishingiye ahanini ku kuba batari bakagize imashini kabuhariwe. Mu bizamini byoherejwe birimo 35 byasabaga kumenya amasano ari hagati y'abantu n'abandi. Kugeza ubu munyiko harimo impaka z'urudaca zishingiye ku murambo wapimwe hagamije kumenya icyateye urupfu, kubera ko ngo abagerageza kubitanga ibisobanuro batabizobereye. Urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda rwatangarije inkiko ko hakenewe inzobere muri urwo rwego. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric inkuru yerekeye kahise ka Afrika yepfo. Nelson Mandela umuyobozi umugambwe ANC yahaniye kurandurana n'imizi politike y'ivanguramoko yasohotse ibohero nyuma y'imyaka 47 ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri aho hari mu mwaka w'1990 Venuste Nshimiyimana abitwibutse.
Frédéric de Klerk hakimara kuba perezida wa Afrika y'Epfo mu mwaka w'1989 yahise atangaza umugambi wo gusezera kuri politiki y'ivangura abirabura yabagashaka buhake mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Yemeye ko ishyaka ANC rikorera ku mugaragaro, avuga ko nta wuzongera kwicwa anyunzwe, maze mu kwezi kwa kabiri muri 90 ategeka ko Nelson Mandela afungurwa. Mu mwaka w'1993 Mandela na de Klerk sangiye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel nyuma y'umwaka umwe muri 94 ANC yatsinze amatora, maze Mandela aba perezida wa mbere utowe. Nelson Mandela yinjiye muri ANC mu mwaka w'1944 agira uruhare mu gushyiraho umutwe wa gisirikare wo guhangana na leta yagashaka buhake mu mwaka w'1920 bwibasiye abirabura bigaragambyaga. Muri 64 Mandela n'abandi bayobozi ba ANC bahamwe icyaha cy'ubugambanyi bakatirwa gufungwa burundu ku myaka 27. Yafunzwe yamaze imyaka 18 muri gereza ku kirwa cya Robben Island, aba mu kumba k'imfungane katagira amazi, akora imirimo y'uburetwa, yandika kandi akakira ibaruwa imwe mu mezi 6 kandi agasurwa rimwe mu mwaka mu gihe cy'iminota 30 gusa. Mandela yasezeye kuri politiki mu mwaka w'1999 ariko yakomeje kuba umwambari w'amahoro n'ubutabera kugera atabarutse mu kwezi kwa 12 muri 2013. Yari afite imyaka 95, ubu aba yujuje imyaka 102.
Mukanya turasuzira amakuru yo kuri iyi saha, ariko imbere yaho katwibutse ibice bikuru bikuru by'abigize amakuru. Twabwiye ko abanyakenya 200,000 bakoraniye mu kibanza c'inkino uyu munsi kuwa kabiri, bariko barasezera Daniel Arap Moye, perezida yatwaye ico gihugu mu gihe kirekire. Moye yitavye Muremyi, afite imyaka 95.
Abamaze kwicwa na kiriya cyago cya virusi ya corona uyu munsi barenze umubare w'igihumbi 96% nabo mu mujyi wa Wuhan, umurwa mukuru w'intara ya Hubei iyi virusi yavukiye. Ibitangazamakuru bya leta y'Ubushinwa bivuga ko abayobozi bakuru babiri b'inzego z'ubuvuzi muri iyi ntara ya Hubei birukanwe ku mirimo yabo.
Abantu bashika 30 nibo baguye mu gitero cyakozwe n'abantu bikekwa ko ari abagwanyi bo mu murwi Boko Haram mu ntara Borno iri mu burengero bushira userukwo bw'igihugu cya Nigeria. Icyo gitero cyabaye ku munsi wa mungu mu ijoro, igihe abarwanyi baturira amakamyo atwaye ingenzi.
Guverinoma y'inzibacyuho ya Sudani yafashe icyemezo cyo kuzohereza uwari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa rukorera Ilahe mu Buholandi, rumurega ibyaha bya jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Darfur kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize ari muri gereza i Khartoum muri Sudani.
Perezida w'igihugu ca Mali Ibrahim Boubacar Keita yemeje amakuru avuga ko leta yiwe iriko yaganira n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamu ukorana n'umurwi w'iterabwoba Al-Qaida. Igihugu ca Mali muri iki gihe kirangwamwo ubwicanyi butari bwaboneke kuva umutekano utanguye guhungabana mu mwaka w'2012 nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru c'Abafaransa.
Muri teritwari ya Beni ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage 252 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa 12 gushize n'imitwe inyuranye ifite imbunda.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vyacu vyo kuri isaha, turabashimiye cyane rwose. Turashimiye na ingenieur Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Fatuma Karara yiganije ikiganiro. Amakuru mwashikijwe na Frederic Nkunikije
na Thomas Kamilindi. Mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi ry'Amerika. Murakarama.
Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine